Ubunaho n'umwanya w'ikiganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi ry'America kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo ku bibazo bitandukanye uyu munsi ikiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije tukaba rero tufise akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na mushyantahe Pierre Claver Rakamzi abiga akaba giye kutubwira rero cyane cyane ku vyerekeye ishure ya shize hamwe yitwa Academy. Iryo shure rikaba ryigisha cyane cyane ugwaruka ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru. Abantu benshi kera mu Burundi bakina umupira w'amaguru batabinonoseye nk'uko umushyantahe abiga Pierre Claver Rakamzi ariko arabigira. Ariko rero tukaba tubona ko uyu ari umugambi mwiza cyane rwose, ari nacyo gituma twatoye akanya ko kumutumira. Turi kumwe n'abandi bashingantahe kandi ngaha, turi kumwe na Abib Mperanyi ari mu gihugu cya Hollande, nawe nyine akabaza kutwunganira muri icyo kiganiro abaza ibibazo. Turi kumwe kandi n'umushyantahe Jean Paul Rwitanaga akaba ari mu gisagara cya New York aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntarinze kubatesha akanya rero, reka tuduge ku ijambo tuje ku mushyantahe Pierre Claver abiga Rurakanzi atubwire cyane cyane mbega iryo shuri ryawe Academy yigisha ubuhinga bwo gukina umupira w'amaguru. Ndazi ko kera wa mupira nawe wawukina neza cyane rwose, nibaza ko n'ubu kibandanye. Nashaka ndababaze icyumviro cyabaje mu gute, mwabitanguye gute, mbega iryo shuri rigeze he muri iki gihe?
Icyumviro cyo gushinga iryo shuri ry'umupira w'amaguru natangukironka mu gihumbi kimwe magana cyenda na 94 ngiye guteza urugendo rw'akazi muri Cote d'Ivoire. Nabonye nyine uwitwa Jean Martigny yatanguye kuyirya shuri yita Mimosis Commerce Division. Icyo cyumviro rero kigumanye, hanyuma tangira amahirwe mu 2010 mfatiye ku karere mukuru w'igihugu w'u Burundi akunda umupira kandi yawukina, hanyuma akaba yashinze ishuri yaduhaye ingoga zo kugira ngo natwe tuwutungunganye. Iyo shuri yanjye yatangiye gushingwa mu 2010, ubu ayigeze ndayishima. Kandi ikintu nyamukuru ni uko umugambi wanjye ushikwe n'abarundi bo hanze kugira ngo ndonke ubuge rero dufite kurambye ishimishije
ego me yamfashanye muronka cyane cyane iva hanze turagaruka ko ariko muri iki gihe nagomba mpe ijambo abagenzi banje ngaha turi kumwe nabo nyene bifuza kumenya amakuru cyane cyane iyo Academy washinze kandi ukuntu gikorwa muri ko murarangura gikorwa gihimbaye cyane rwose mu rwaruka rw'u Burundi ukuntu kiriko kiragenda. Ijambo ni rwawe mushyantahe Abib, mushyantahe Jean Paul.
Nagira mbaze umushyantahe Abiga aho izo mfashanyo azikura n'uburyo azironderamo. Murakoze.
Izo mfashanyo nk'uko mubizi na mwebwe nari ko maze kubitura kenshi, ejo nkoresha nafashe umugambi wo guca kuri rwa buryo bwo ngurukana ubumenyi ari kuri interinete na rezo sosiyo. Rero nubwo yuko nciye ku buryo bwa Facebook naragerageje kureka abarundi abagenzi banjye twakinanye, abagenzi twakuranye nabashyira muri uwo mugambi. Mwese mwese iyo ari kashoboye niwe azaraterera nk'imipira na mama yo kwambara, nubwo ariko kinisha cyane rwose nyine abantu babindungukira ibyo bikomeye rwose. Kandi kino cyo ni uko dukurikira ubuhinga bukoreshwa mu myanya mashuri akomeye, twebwe nk'umuzwa yuko twese cyane cyane biba nko mu mukuru wa ishuri rya Barcelona yitwa La Masia, ukuntu bigisha abana turagerageza kubikurikiza kugira ngo turabe ko natwe dushobora kubona intambwe nziza.
Jewe nanje abega mwaramutse, wowe uraziko twakiranye umupira kuva tukiri abana. Ndashima icyo cyumviro bafashe ni cyiza cyane rwose, kuko urumva kirafasha kunezezwa n'ubuzima umuntu aba arimo. Je mfise utubazo dukeyi. Uraje natangiye kukurikaza umupira kuva 65 byose ndabikurikiranye. Nagenda kubaze imigambi yo hafi niyihe, imigambi ya kure niyihe, wowe ufise. Hanyuma nashaka ucumbwira yuko mufise shampiyona, mufise hiyo mukina gute, mimyoze ryari, abakinyi batora gute, ico nico kibazo cyane narakubajije.
Wakoze cyane Jean Paul. Nubwo yuko ya umupira ari nk'indwara, indwara itatwe tukatwara indwara ko twakunda no gukunda, nubwira gusa nuko intanguye kunyereza dutoza abakinnyi. Nubwo yuko fatiye ndwaruka rufite imyaka hagati y'imyaka 10 na 13, turatembera mu makaritsiye y'Uburu y'Ujumbura, turatanga amatangazo. Nubwo yuko nko muri umugwi w'abana afite imyaka hafi ya 13 maze kuronka abana mu makaritsiye yose y'Ujumbura batwakorera abana bazi umupira cyane. Ku byerekeye umugambi wo hafi, twasanze n'abahinga bamaze kutugendera, mfashe nk'abahinga muri Spartak de Moscou, batubwiye ko abana barundi bazi umupira cyane, mugabo bafite amagara atari meza kubera batafungwa neza, gutuma umugambi uri hafi ni uko bafata abana babizi bashyira hamwe amatefuri abafungurira kugira ngo bagire amagara meza bakure bakure bameze neza. Uyu mugambi rero nawo nyine bize kuzofashwa n'abarundi bari hanze. Umugambi ukurikira twawise vision 2017 tukibaza yuko mu myaka itanu abana bafite imyaka cumi n'ibiri ubu azoba afite imyaka ituma baserukira Burundi mahiganwa y'abana bakiri bato bajya ku myaka cumi n'indwi n'ikangara. Tukaba twafashe ihangire yuko mu 2017 twokina kandi 2017 izobera muri Madagascar. Kiriya turavuze waba ubyerekeye amahiganwa urazi turi mu mupira niho kuyiga mbwa mu muntu ariga ipfo ko azarabazwa. Tugerekeye rero amahiganwa turi mahiganwa abiri amahiganwa yerekeye ikangara itarenze imyaka cumi n'ine ibiganwa byarabaye kwa ba kabiri mu Bujumbura ibiganwa by'abana batarenze cumi n'indwi mu Ngagara naho nyine twabaye ba mbere itunganye n'aba mbere mugabo twabaye nk'aba kabiri akaba ari ku mwaka wa mbere akaba ari byiza rwose ikaba ari intambwe ikomeye kubona umugwi umwe
kwa mu migwi ya mbere iyo ni iyo bivuga amahiganwa turimo. Pierre Claver urakambye gatoyi kerekeye inyishu utanze ku rwaruka rw'imyaka 13 mbega muri iyo akademi yanyu muba mufite umugambi wo gutangura kumenyereza abana bagise nk'imyaka ikiri munsi cyane rwose nk'indwi harya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito cyane rwose uwo mugambi urahari?
Urakoze cyane Fred no kumenyesha yuko dufite n'abana bafite imyaka hafi munsi y'imyaka munani narabonye abakurikira inyine dutanga inkuru kuri Facebook nk'uko bagatandatu bonze twahuye n'amashuri ni uko amashuri y'abazungu za Corsaces ya Cordes kandi ufite ukuntu bitegura mu by'inkino twakinye imikino kuva ku bana munsi y'imyaka munani munsi y'imyaka cumi munsi y'imyaka cumi n'ibiri munsi y'imyaka cumi n'ine no munsi y'imyaka cumi n'ibiri twakinye imikino rero hose muri ako dufate n'iyo myaka urabwira yuko inkino nka zose abana bacu bazisize rekana yuko nabo nyine bigenda neza
urayisisteme bashoboye kwemerera kuva nagira nsabe abantu bose bo muri diaspora baba hanze yuko twofashe umushinga ntaya bega kubera icyo cifuza afise mbona yuko ari cifuzo giteye igomwe nkingane na mbeje kumwumva yuko urwaruka ruri nko muri 2017 rushobora guserukira Burundi muri Coupe d'Afrique des Nations nasaba yuko abarundi twese aho turi yuko twumufata mu mugongo umushinga ntaye abega kubera tubona yuko ari ntambwe afise kandi ni kuneza igihugu cyacu dukunda cyo Burundi.
Abega nanje cyorosha kuvuga no kuri inyishu ampaye nayishimye cyo no gacoco uwo mugambo uko ndawushigike cyane kuko jewe ndi umuntu yaciye muri ivyo bintu urimo mugase nabiciyemo mu mundi buryo kuko urumva twege twa dufise nk'abantu muhitwa mahamba yabo mubwiza umuntu atacu yarafise mugaya yakundi bintu z'ubupira ugasanga afashe utwana muri kini ya mashampiyona nta bintu birebire twagira shampiyona yo mu bwiza je nakinye mu cyo muri ville mu gisagara burya nta kibuga nta kimwe ntaciriye nakinye ko nakiye kuri Notre Dame kuri zone mu bwiza kuri Sefa kuri katedrale ku Musaga yo buje buraye genduye naye kinye ko cane gose n'ukuri ni bintu byafashije kona no kubashita muri America n'ukuri ntabeshe jewe mupira ndofunda wibaye icyo navuga ari ico chimbo ni cyiza cyane gose urafasha bana cyane gose kwiteza imbere guteza igihugu imbere kuko iyo mukina we twarakinanye no kuri ibintu by'ubwoko urakundana ukamenya ubundi kwa nyene kurasha gukira kimwe birabumba umuntu mu bintu nge nazobaho ivyo ndabigushigikira cyane gose je nagira mbaza biga urabona nyene twakinye tukira abana nyene twa tumeze n'abana bubu nagera kuboze umba ingereranyo none nka kera twe gutavuga igiswahili kutakina niko bimeze ikindi cha kabiri urabona kera ingya zayimeze imyambi yari imeze amapapa yari imeza ugiye gukina umupira waje kwiba amahembe dodo amahembe petrol amahembe sukari sizi kwitirika imbera abana none ivyo bintu barabijamwo ibintu byo kuroga ngo turandi tutafata inyoni ngo dushe mu kwaha ngo ntidutsinde ivyo bintu byo babiriho nashaka kongeranyiza rero mbwira abana bakira nabubu ikiba motiva ico bakunda ico baka mu majamu make yuko kurumva uri wa kera nabo urabibona umbe ingeranya gato mu kintu cyo kuvuga ku muntu atazi igiswahili kare kimupira nkubona bikiriri wa kera twakinanda atabwiye iswahili cyo atumusohora ivyo bintu biriho canke wigenza gute.
Urakoze cyane Jean Paul ishuko ivuze n'ijyo kera wamengo umupira ni umupira ukina abantu bazi igiswahili gusa jewe ngira ko hariho umubyeyi gikonzamira umwana akambwira ngo jewe umwana wanje umuntu aba mu gisagara ca Bujumbura kare umuntu ukoze akomeye yambwiye ati jewe umwana dinara simu kwa mbaga zaidi ni bifua hili aliko huko bimeze na mbaga kuchana wikila ifatirako mwisa angwe na mbaga jetiaba na umukinisha wa mezegute na uzako abiezu hayo kiburundi yara aje kula wana lawa mwina wa meze mungu ya zampo labuze abana umukinisha na wana wana kwa tomu mungu wakalifashe abana wama mungisagara mungana na wana cyane cyane abo babiri cyane n'abana mu makaritie abana bakeneye nubwo ko ari abantu abo nikora usanga umuryango wibaza ko umupira ushobora kubakurayo kubafasha mu byerekeye amashuri n'ibiki n'ibiki bireke rero ko byagirwa kera ikintu abana ubona ko kibatuma bagira intuze ishaka ni kubera kurikira ibahanze baraba televiziyo cyangwa abana bafite abantu bakurikiza ngo nka Barcelona cyangwa bagasinga akunda Messi akunda Cristiano Ronaldo ugasanga bafite abantu bafatira kugira bwa Imana mu maso yawe hanze nina cyo komeye nuko abana bubu barazi uko icyo biro kuta studio equipe n'ubwo uramwe abakone uko kenshi twa fata abana tukabagabo uriko bafungurira ubira gusanga abana ngo rukore bashaka nk'iyi wabo kaza bila abana bwiye cyo gushamwe abwa ati turi mu turi mu mugu wacu tumire kintu nini nabyo yereke duhaguze tumwe twabishamo kera byo y'abantu byinshi byari kore y'intazi ubu rero muri iyi myaka tugushiza uko kubera bigenda abana baraba na televiziyo barabasigura aho nako umupira ariko kwanza gukoresha ubwenge kwanza gukora cyane bibaza yuko ari ikintu gikomeye rwose ariko ibyabaye kera nari niyo ndazi yuko mahamba hari ibintu byinshi byinshi ndamwiga ko nk'urukundo gukunda abana abana bakiri umupira bagukunda wowe ubayobora bakatina cyane nicyo bagomba kuvuga
egome Pierre Clavere rurakanzi abiga nashaka imbere gusozera mutubwire mbega intambamyi mubona ingwane mugira muri ico gikorwa gihambaye cyane gose cyo kumenyereza umupira w'amaguru ugaruka gwa mu Burundi ni hizihe majambo make
intambamyi no bya mbere kandi akaba ari natumye kumbure kwitura bakubagenzi n'ishuti bo hanze ni intambamyi nize cyo uburyo uburyo bwa mbere ni uburyo bwerekeye ibintu uronka ibintu by'imipira ibyo yarizi ba na Jean Paul Arizi n'ababiba biba hozina yasuganya mamayo yapura bakunzi mipira umuntu wese arazi ko ikintu cya mbere ibikoresho n'icya kabiri nacyo ni uburyo bwa misi yose nk'abana benshi dukinisha abana ari abana dufasha muri byose tugira amashuri aramenyereza rero kenshi na kenshi ingererano y'ababyeyi babishoboye kenshi ntinapfira icyo gituma rero iminsi yose ikintu cyose bashobora guterera ari gito arimo bifatiye mu kurusha bifatiye mu mahera makeyi icyo umuntu ashobora icyo gikomeye rwose hamwe gatuma abana tushobora kubagumiza hamwe tubakurikirana kuko twasanze nk'abana b'iwacu tubakinisha ibintu kimwe muri abo nyine babayeho aho usanga badafungura rero kenshi na kenshi inama ya mbere ni uko tuba tutinze dukorere ku busa uburyo bw'abana icyo twifuza ni uko mu myaka izoza abana bazoba hamwe batabishobora bakaba hamwe bakina bagaca ku ishuri bakagaruka nibyo biba ishuri nyakuri
mwavuze ko abarundi bari hanze muri diaspora kenshi na kenshi bafasha mbega muraronka imfashanyo no mu bushikiranganji bw'Uburundi ujejwe urwaruka n'inkino
urakoze uko kandi nikiza mushyamanye mu tsanzi mu ntego yabo usanga bidategeye ko bazo barafasha igambi y'umuntu umwe cyangwa izindi n'abandi bantu mugabo icyo mushyamanye rufasha kandi ushima ni uko nk'umubyerekeye kwakira imfashanyo turonse yerekeye kugira ngo tuzironke bijya bivuga ko bamugwana gutanga n'imisoro ajya amahera umuntu atana kugira ngo byinjire mushyamanye by'inkino ari ikintu ngenda bire twaronze ko igikwa cyo tugurisha uradufasha kugira ngo tubyakire kandi ari nera bikomeye rwose kandi nacyo ni uko banonse n'uburyo bw'imipira rimwe na rimwe bashobora kuduha imipira cyangwa imipira y'abana cyangwa utwatsi mito mito ariko turashimye ibyo ko n'igihugu cyacu ntara ntibaza ko nta buryo bwinshi gifite ahubwo kenshi twebwe nitwe dufasha hano ma ekipe kubera ariko tubonkera ibintu bikagira kimwe tuzadufasha abandi
egome ndabona hasigaye akanya gatoyi Jean Paul Abibe hari ufite ikibazo cyanyuma
jewe ndafise akabazo gatoyi Abiga mbe nk'abo bana baranditse muri federation urashaka kubagurisha muri ekipe bigenda gute ikindi cya kabiri nashaka kubaza ni kuvyerekeye nk'uwo umuntu arungitse ibintu barako ibintu bashaka kubironka ni ntambamyi izo nizo nashaka n'icyo kibazo nari mfise
abana baranditse kubera twari dukeye umugwi wacu witwa Intwari United kugira ngo abakinnyi bacu babe banditse ibyo nazo bazadutwara kugira ngo bagumane ari wacu bumva rero baranditse muri federation comme bafite umugwi kinacho kubyeke ntitubonye ibintu nakubare ko kitugora n'ibintu bishyika mu Burundi gusa ariko bishyitseho tukamenyesha umushikiranganji ibirongo atatu dutanze kandi ikintu shimiya rwose umushikiranganji w'inkino ngo mu Burundi
mbe abiga kukira twebwe imipira twakina imipira y'ibipapuro canke imipira ikoze mu mashesheti kandi niyo ronse umupira umeze neza mwumvikana kudatesha mana ngo habutoboka ko nta wundi mwopfuye mu ronka mutoreye nk'imyaka 5 eske mu Burundi ugiye gutema ma quartier harabana gikira ibipapuro by'imipe y'ipapuro cyangwa bakoze amasheshete
n'icyo bazashaka bose gisimugabo yinasabye kuba abana banyere nko kujongera byo kujongera naratumye ko hano ngorere imipira y'ikazazi ngo abana basubiyato amenye kumenya umupira ariko nomesha kandi yuko kera pake nshuti imipira y'ibiri nimero 20 bacugwara amazi ubu rero FIFA yobije ko abana bakiri bato ukije imipira nimero 3 nimero 4 y'amitoyi n'utuma abana no kuba ku myaka y'ikimaze gukina umupira akamara n'umwe aravunika
ndabona kanya katujanye reka tubashimire Monsieur Ntahe Pierre Claver Abega turagushimiye nawe Monsieur Ntahe Jean Paul Witanaga turagushimiye nawe Monsieur Ntahe Habib kuri byimvu byose mwashikirije mwakoze cyane.